Niyenerera no gwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirango mamahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafise ijambo.
Murakoze mwese muteza amatwi Radio Inzamba gateka kawe. Kuri micro muri kumwe na Francine Kanyange na Innocent Kubwimana ari mu buhinga bw'ivyuma. Mu kiganiro ndafise ijambo cyo kuri wa gatatu dufatira kubugizi bwa nabi bwasubiye kwibonekeza mu gisagara cha Bujumbura. Ku wa gatanu w'indwi heze abantu batatu baragandaguwe, abandi batatu barakomereka barashwe n'abantu bataramenyekana mu nywero buri muri zone Rohero. Muri indwi iheze nyene hari uwundi muntu w'umukenyezi yishwe arashwe n'abantu bamusanze aba muri zone Kanyosha muri meri ya Bujumbura nyene. No mu bice bitandukanye by'igihugu haribonekeza ubundi bukozi bw'ikibi buhitana ubuzima bw'abantu. Kuri ubwo bugizi bwa nabi ugaruka tuganira, baba abari mu Burundi cyangwa bahunze baranegura ubwo bwicanyi berekana ingene bufitaniye isano n'ibihe bya politiki Burundi burimo, kongera bukagira n'ingaruka mbi ahanini kugwaruka ku bijyanye na kadoza kawo.
Narabonye bitari bike ibintu byinshi biteye ubwoba, kuko abantu bazira ubusa bazira akarenganyo.
Duhere kugwaruka ruri mu ikambi y'impunzi yanduta muri Tanzania. Jean-Marie ati leta ifise uruhara muri ubwo bwicanyi kuko atamatohoza avugirwako.
Iyo leta yacu ubu yafukamye mu nda abandi bantu, ubu niyo yivugira, nta wundi muntu yivugira atari yo yonyine. Nuvuga naho hogera umuntu abakudodobereje bo baba bakubonye bwa jisho, nta n'ukuvuga ati reka tugire amatohoza canke bafise icyo bakuzi ko wewe ubuseze isi. Ariko simbona ko mwivyo bariko barakora harimo inyungu na gato. None bakeneye igihugu cyose gihinduke barayitukura, naho amaraso y'abantu arahuma. Cyambere cyo none asaba novuga ati nimba nyakubahwa abona yuko ageze ku rwego rwo kwinjiza intambara naho mu gisagara, iyo tanga imihoho akavako tukageragereza ku bandi nabo twaraba uko bimeze, kumbure nimba abandi boza bameze uko mugabo botanga gahengwe abantu bakaba barabayeho na kabiri. Kongera nkakebura abo bantu babikora baratumwa, nabo ntibibagire yuko inyuma yaho bagenda bakora ibyo bintu byo kwica abantu bazoshikirwa mu gihe amatohoza azoba hageze, kugira ntibazovuge ukuri. Bazoca nabo bagenda bakura kimitwe kugira ntibazovuge ukuri kubyabaye, bavuga yuko batumwe n'ubutegetsi hageze yaho bazorira maburi yo banyikira.
Eso nawe ati Uburundi nibwari bukuye kwamara ikibuga cy'ingwano bituma atamwizero wakadoza ugaruka rugira.
Kune kubera iki mubandanya bahisha umwotsi kandi inzu iri kirasha? Ebaga keje nk'itangaza kubona bamwe mu mbonera kure cyangwa mu gisirikare n'igipolisi bakora amabwa nk'ayo, ndetse nabo bitaramenyekana yuko aribo baba babikoze, bikanashika ugasanga niyamiki ingwanyi. Ivyo vyema ntibitangaje kuko Burundi babuhamirije kera n'amakungu yaravuze vyarashe. Je mbona ari uko umenga amakungu nayo bafata ingingo antererano, ndetse umenye ngo twebwe nk'abantu bahunze nk'ugwaruka umenye ngo nta n'ububasha tubona be ngo UN na ONU turabifise ku gihugu. Ku gihugu nk'u Burundi navyo amabwa ariko arabera mu Burundi gushika amasaha, kuko nk'abantu baraye bapfuye bamwe bagatangura kuvuga yuko ari ibintu ngira ngo eti ngo bitakozwe n'ubugwi, ahubwo ari ibintu byakozwe n'abantu bategereza kubikora. Ivyo nkujya muntu yari nkujya muntu yategereza gufatwa bakamugira ko amatohoje kuko deja ino cyumvikana iyo byemeza gute yuko ari abantu bategereza kubikora aribo babikoze iyo byemeza gute akabishyira ku mugaragaro cyane cyane rero Burundi kwe ntiburabyuke duke twe nk'urwaruka tuko turahohoterwa dufatwa nabi ku bw'abantu bari badukuriye ariko butweretse umwongo uhuma n'ubudahuma bishya kuri aya masaha nta n'umuntu n'umwe yo kuyumvira ngo agihukira mu gihugu ubona abantu baguma bafa ku mugaragaro no mu ijoro no ku murango abantu baguma bahwewe ntibasiba icyo mbona ni uko Burundi bwokwike gute kimba perezida by'ukuri abona yuko igihugu ciwe ari cyo cy'abarundi gikwihugira amahoro nawe arakwifura ingingo afata bavuga ko kananira abagabo ati kimwe gusa ubundi ni rwari kimwe bikwiye kwa mari yuko ari ikibuga cy'intambara
ubundi ari Nduta ni Goliath kubwiwe ugaruka ngo bavanura n'ubwicanyi iyo buturuka hose
agishasha kirimwo kuko nkurundi zana seni de def de yiwe ntibigeze bahagarika kwica abantu gusa bahinduye umukenyuro ariko rero kubera ko kugeza no munsi bobo babona ko babaye ikinani amakungu yaravuze n'ahatagushaka yashizemwo umwe bwa Afrika bwaravuze n'ahatagushaka bwashizemwo ndetse n'aka karere ka East African Community karavuze n'ahatagushaka kwigeze kubamwo mu nyuma abona ko ari abantu bagayitse imbere yiwe kubwiwe arabona ko nta nkurikizi n'imwe ihari nico ituma uno munsi ashobora kunafata n'ingingo yo kongera gusubira kubikora ku mugaragara atacana kuko nta camira kihari aho ndarika ari cyabo bantu imbonera kure disende defded bijya documentation yiwe noneho kugira ngo agerageze n'uwo wese yoza gupinga umugambo wa CND defted agira ubwoba ateyomoke uwo babona ko bitokunda ko atakomoka nibo babo bariko baricwa ibyo rero jewe nk'ugwaruka ntibikintangaza ahubwo mpamagari ugwaruka nkanje ndetse n'abatwibarutse bari mu gihugu kubibuze mu bakajibuntu kugira ngo noneho babone ko nta yindi nzira ihari nta wundi muntu n'umwe azoza guhagarika ubwicanyi imbonera kure na CNDD-FDD hamwe na Petero Nkurunziza bahagarariye bariko barakora
Nelson ari muri Afrika y'Epfo asaba leta kwitaho umutekano wabo ijejwe gukingira bose
kugwaruka saba ko umutekano ukongerezwa mu gisagara ca Bujumbura kuko mbona biko birabakamenyero iyo amatora yimirije mu Burundi na cyane cyane abatavuga rumwe n'umugambwe uburi ku butegetsi bagenda bicwa basangwa mu bari abandi bakugwa mu miryango yabo amatohoza yabaye ntahire berekanye cyayavuyemo dusaba rero inzego z'umutekano ko zokongereza umutekano bihagije twarabibonye mu 2010 aho ugwaruka wari umugambo wa MSD wicuye ku muryango amatohoza gushika n'uno munsi nta na kimwe yerekanye rero umuntu abiravye womenga ingendo umugambo uri ku butegetsi uwo waratoye cyangwa leta yoba ifisemo uruhara benshi abagwa muri ibyo bitero ubura kenshi abantu batavuga rumwe na leta kandi turabona ko amatohoza aba mu buryo budafashe kuko ntahera ntiyerekana icyavuyemo bidusaba rero leta ko yoziza umutekano w'abanyagihugu ikaba umubyeyi wa bose yubahiriza kandi akingira bose
na Patrick ari mu Rwanda harerekana isano ubwo bwicanyi bufitaniye n'ibihe byo kwitegurira amatora Uburundi burimwo
mu bibanza guhagarara ku kintu kijanye n'amatora kindi nacyo mwashobora kuvuga ni uko ubwicanyi mu Burundi kujya mbere bivuze ko ubunye bimaze gufata indi ntera ubu rero umuntu uravye icya mbere hari kino kwita ubwoba bw'ubutegetsi kuko uravye neza hari mesaje niba mwarazikurikiranye yaciye kuri WhatsApp irungitswe n'umuntu asaba dusimanza inama avuga ko kabishe bari abantu babatanze kabare kwa Jiribendi atari abantu juste bandi ariko arabashinzwe kurasa ibyo rero bigaragaza yuko ubwicanyi bwose buri kubura kogwa bukogwa na leta ihari ikoresheje abantu bashinzwe umutekano bashinzwe gukingira abanyagihugu bari bikoresha kugira ngo bashobore kuzimanganya ubuzima bwabo bose bibaza yuko ibyiyumviro byabo bitandukanye n'ibyo leta isanzwe ihari iyumvira ibyo rero bigatuma bigaragaza ko leta hari isubwoba ibishobora kuba muri kazoza kandi naho ikagaragaza ko itemera icyumviro cyose gitandukanye n'icyo bo biyumvira kuko muri iki gihe amasora yimirije abantu bose baba bafite ubwoba bavuga ati bizogenda gute babona umuntu afite icyumviro gishobora kuba gitandukanye n'icyabo bagashaka kumuzimanganiriza ubuzima kugira ngo ibi bihagarare ni uko icya mbere ubutegetsi busanzwe buhari bwo kwikubita agashi bukamenya ko ubuzima bw'umuntu ari ikintu cy'agaciro kuko abo bica uyu munsi niyo bategerezwa kuba Uburundi buhindura niyo bategerezwa gutanga ihinduka mu gihugu barimo niyo bategerezwa gutanga ibyiyumviro byubaka kuko Uburundi butagira Abarundi niyo bavuze ko ngo bari Uburundi hama nkavuga kandi ko bari bakwiye kwibuka ko hari amasezerano bagiye basinya atandukanye yo kubaha uburenganzira bwa muntu kubaha demokrasi
Asani ari muri Malawi ati ni byiza ko abategetsi b'u Burundi babona ko atamahoro atawundi mugambi numwe ushobora gutunganywa neza mu gihugu.
Dufitanye isano nini n'ibihe bidasanzwe Burundi bimirije. Aho natangira kwibutsa abajejwe kuhagararira, abajejwe kubucungera ko atamutekano atatera mbere ko amahoro ariyo nkingi y'amajyambere umurundi wese yifuza. Dusaba urwaruka abarije bacungera amahoro barengera inyungu zabo bwite, barengera inyungu z'akagwe ariko baharanire ineza ya bose. Umurundi wese yifuza amahoro biruke icyo bajejwe ko atari kwaka ubuzima abo bari bajejwe agateka kazi na muntu akubahirize. Twifuza umutekano, twifuza amahoro n'iterambere ry'igihugu cyacu. Ni nacyo bituma dutanga amakori, dutanga amakori kugira ibyo byose bitungane. Umunyagihugu arangure imirimo yiwe, atahumanzi, atagowa. Nasaba ko barengera inyungu zabo bwite, inyungu z'akagwe, batunganyirize bose. Uwari wese yishire yizane mu jiwe.
Nanje sizo kuno mhiriho
ganiro ndafise ijambo tukiwandanirize mu bari mu Burundi Melan ati ubwicanyi buraba aho kurondera ababugize hakacyagwa mu morero abatavuga rumwe na leta
iri kurabiraba abo bantu bishwe amatohoza byoze gutangura bakubwira ngo amatohoza ngo yatanguye harahari amatohoza tangura ntaheruka rindi ricavuye muri ayo matohoza ukakibura iyo bitagenze uko naho bagaca bafata abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bari muri ako karere akaba aribo bagiritse ibyo bintu bagaca babashyira mu mabohero cyangwa bakaja kubaboreza igufa ibintu mwene byo nibyo rero urumva ni ibintu bihohotera agateka akazi na muntu ariko ugiye kubiraba je nk'aho mperereye ndabona yuko hariho urwaruka rw'imbonerakure sanga ufise intuza zirya radiyo z'igisirikare none bazikuye hehe ko badakorera urwego rw'igisirikare cyangwa rw'igipolisi ubwo inkoho zozo ntiwaba bazifise nimba bazifise bazikuye hehe bazihawe nande bazikoze iki jewe rero nkabona yuko abo baraswa ahanini harimwo abari mu mugambwe uri ku butegetsi baba bashaka gukuramo ababangamiye novuga inyungu zabo bakabona yuko batabatse ubuzima cyangwa ngo babigizeyo badashobora gushika ku migambi yabo bagaca bahitamo kubasanga aho bari hose bakabarasa bakabakuye nk'uko uwe uraho yigeze kubivuga senga umukiza ngo bakuye intambara rero nkabona yuko leta yo kwikubita agashi abantu bose bafise ibikoresho by'igisirikare nari mu mugambi wa sende defidede wakabibaka hanyuma mu gihe abantu babashwe canke batemaguwe amatohoza koroha gukora.
Charlene ati abarundi na cyane cyane urwaruka hanini nigo rugira ubwo bwicanyi ngo gufatana mu nda rero aho kumarana
tegahinda aho umuntu aba ariwe agasangwaho akaraswa akicwa atacyo azira nukuri bisigaye byabaye ndanse gisagara cya Bujumbura. Rero nukuri jye nibaza ko ibyo bintu biva ku njyana z'imigambi aho udasanga uyu mugambwe n'ubundi asangwa kumuhana akishwa cyangwa ariho hose, ariko ku ntererano yanjye n'ukuri icyo nawubona nuko abadasangiye umugambwe baba basangiye baba badasangiye nukuri bafata na munda bose bakajya hamwe bakumvikana. Mu iyi minsi y'amatora ubwicanyi bwabaye indanse bwananiranye aho umuntu asangwa muhira agashwagwa ukazamva ngo yanyurushwe ngo ntiyagarutse nukuri birababaje. Nashaka rero nsubire kuri aba bantu bishwa ngo nimbonera kure nukuri bo baragisibike vyiza bari bakwiye kwitonda kuko uno munsi hari ku butegetsi CNDD-FDD ejo hazoba hariho ubundi mugambwe ushi usanga aba CNDD-FDD ari bombonera kure nabo bariko baragirante baricwa kuko badusubizwa nabo mu nkoko kuko nabo ntibariko barabasiga amavuta aho usanga cyane cyane ubu bariko baratotezwa abo mu mugambwe CNL. Niyo mpamvu rero ngiye mbona ko umenga bose boyoroheraniriza bakajya hamwe bakifurizanya neza aho bifurizanya nabi kuko n'umusi ariko CNDD ejo hazoba hariko CNL cyangwa yaba hariko uwundi mugambwe MSD cyangwa uwundi mugambwe uwo ari wo wese. Rero icyo mbona ni uko bufatana mu nda.
Don Beberi avuga ko ababazwa n'uko abantu bicwa abajejwe amatohoza ntiyagire icyo bakora ngo ukuri kuboneke.
Turabye ukuntu abantu bari kubigwa bapfa bicwa abandi banyuruzwa abandi bahohoterwa abandi bicwa ruwozo ku rugero rudasanzwe. Ibi bintu bariko baravuga intwara CNDD-FDD sibyo na gato kuko igihugu cy'u Burundi cyuzuyemo umutekano muke gose kuko abantu barapfa bakicwa bunyamaswa ntagira ikivugwa ntagira icamira ntagira igikingirwa. Tedutsa twibaza mbega izi nzego z'umutekano zo bavuga zirihe ko abantu biriko barapfa bicwa n'abandi? Ahubwo icyo dusaba twosaba sentare mpuzamakungu tugasaba ONI kurabira neza cyane kurabira hafi ikibazo cy'u Burundi cy'umutekano muke aho abantu biriko baricwa noneho badutohoreze neza baze batumenyeshe abantu bariko barica aba bantu kuko ubutungane bw'u Burundi bwo bwaramaze gusabagira bwaramaze gushaya kuko ntabwo twitezemo urukiza ahubwo nukugira ibishoboka byose kugira ngo amakungu afashe gukingira agateka kazi na muntu gukingira Abarundi muri rusange.
Nathan ati ubwo bukozi bw'ikibi bwerekana ko Burundi bugeze habi.
Ikintu mbona nuko mu Burundi kamaze gushika ahantu habi hata muntu akimenya umugenzi hata muntu akimenya umwasi hata muntu atakimenya ahantu hari umutekano n'ahatawuri. Iki kintu cyarababaje cyane kubona abantu babasanga ahantu nk'harya tuzi bari kubinywera mu haro n'umutekano bakaza babona umuntu araje arisha abantu. Na cyane cyane turabona abantu bariko barahamwa yuko ushaka gusanga bafite inzigo y'akadikira abantu basanzwe bafitaniye kuko uravye bajya abantu nk'uko babivuze byagaragaye nuko bari abantu ahaniniya ari abantu b'abatunzi babagwiza atunga afite n'amafaranga menshi. Ushaka gusanga ari abantu bari bafite ibyo bapfa na cyane cyane bijanye n'amasoko cyangwa abantu bari bafite jaruzi bagomba bari mu bintu bijanye na konkiranse kuko mu Burundi turabona yuko hari ibintu bisigaye bifitaniye ingorane cyane. Jyewe rero icyo nagomba kuvuga muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi ndabona yuko twamaze gufita umutima w'agakoko abantu bose basigaye bagomba kwifata nk'uko umenga pe turabicanye na cyane cyane urwaruka kuko tuvuga hirya no hino urwaruka kuko ku murengera ngo n'abantu barinda kuko bashaka gukeka. Jyewe rero icyo navuga ni uko nasaba umuntu wese azoba agomba kuducanisha yagomba yuko dushyira ngo gutuma umuntu kwigisha kwica ni bibi cyane kuko azoheza kwica abo bantu bakaci bagaruka ku bantu kuko tubwira iminsi tubyumva hirya no hino naho abantu bapfa gupfa n'akantu gatoyi bakitongo cyangwa ibindi ukazibona bamurengeye ko bahitanye zose barahinduye ngira ngo turabyumva hirya no hino
nato abandanya asaba ugwaruka kutabandanya ruhindwa mu gushihana
abona agomba rero gutera akambo na cyane cyane imbonera kure ndetse n'abo bandi babo muri seneri cyangwa muri fodemo ndetse n'abandi yuko umuntu wese w'umutegetsi adosubira kuza gufata urwaruka akagwigisha akaza kurupfangisha akarere ngo bugenda muganga ndagure naka bamenye neza yuko nguko tugize iminsi tubyumva baheza kubikora mugabo mu nyuma bagaca kubagandagura naba uburorero ni byinshi turibuka abitwa ba janteti bari bakaruhariwe mu kwica abantu turibuka aba babino bine baruka kugandagurwa ni ibintu rero bibabaje ukadusanga abana cyangwa umugore cyangwa ababanyi bahora bamubona ari ruranguranwa ngo mu gupanga karere data cyangwa mu kuza ngo gukizura ukadusanga nabo nyine baramwishe bagasigara mu kangaratero jewe rero icyo novuga nuko na cyane cyane ugaruka nibwo ngomba gushimikira ko uwo muntu wese azosubira kuza kutujurangiza avuga ahubwo inzira ziriho inzira mu matora ibiganiro ndetse n'ibindi abo si bagomba gusubira kudukwegera mu ntambara nta kindi ariko aratorondera atari kugomba kutwigisha karero kabi kuko mu minsi izoza n'amahoro yogaruka izindyane za politiki naho zohera bazoshaka gusubira kudukoresha mu bindi izindyane z'amatongo umuntu azopfa kumva umuntu bashwanye cyangwa bapfuye ibindi ashyongera kuza gusubira kubikora ko kugandagura abantu kubera azoba yamaze kubona yuko abantu bari
harabapfa bagahanga hari n'abapfa bagataka
babaje
aha ni naho duherahereje ikiganiro cy'urwaruka cy'uno munsi twakiye ijya nino ibyerekeye umutekano wasubiye guhungabana n'abantu bitwaje ibigwanisho bagandagura abantu mu gisagara cya Bujumbura nk'uko byibonekeje mu ndwi iheze abo twaganiriye berekanye umwitwararike bafise hamwe atacokorwa kugira ngo Uburundi busubire gutekana mwakoze mwese mwadukurikiye Francine Kanyange mwari kumwe mu kiganiro na Innocent Kubwimana ari mu buhinga bw'ivyuma turabike banuye tubifuriza kururanirwa
cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.